Itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu Burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganje ryo kwitariki zibiri z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka. Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu. Standingenda kumana umuvugizi wa Uber ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingena ngana.
Ngende ishwa ifise amapine abiri ni motel iriha ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ingendeshwa ifise amapine 3 iriha amafaranga ibihumbi 20 ku miduga nayo y'abantu. Iyi miduga isanzwe tuvuga afere promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imotel. Nk'imodoka ifise ibyo bita sese ibihumbi 2 izoriha amafaranga ibihumbi 50. Imodokari ifise sese kuva ku bihumbi 2 gushika ku bihumbi 3,500 izoriha amafaranga ibihumbi 100. Imodokari ifise amasese ibihumbi 3,501 gushika ku bihumbi 4,500 izoriha amafaranga ibihumbi 500. Imodokari zifise amasese arenga ibihumbi 4,500 zizoriha amafaranga umuriyoni. Imiduga itwara abantu n'ibintu iri tegeko rivuga yuko izoriha amafaranga ibihumbi 100 forfe.
Kuba fise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye ijwi ya Amerika kwayo mafaranga ari umurengera.
Sinayakiriye neza cyane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba kayagabanya kuko ari amahera agiye muri leta. Ibyo nta ngorane mugabo uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto 10,000 amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 uwo mu kuko ubukene ubunini bwishi unakubwira turonke n'amahera y'amadresema usanga bigorana.
Nugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yiyongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuyo dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi. Ni nk'uruhombo kuri twebwe, ni nk'amaheraje kutunanira rwose kuri ha.
Ku bwabo igikorwa cyo gusanura amabarabara yasambutse si cyabo ahubwo ni cya leta. Bavuga ko n'ibiciro by'ibindi bintu bya nkenerwa nk'ibiribwa n'ibikoresho by'imodokari bizoca biduga.
Mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze y'igihugu, amavuta, ibindi ibyuma by'imodoka, ama pièces de rechange kenadi gitoro kugira tukironke biragoye. Ibindi byo mu buzima busanzwe bifungurwa n'ibindi byaraduze. Urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi ko ryandi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza.
Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Nta vuge twari dusanzwe dufise hari ubukene mu gihugu, ehe n'ico gitoro nta n'ico turonka, ehe ako gasukari ntikaboneka, aho simvuze ibinyobwa vya Brarudi, ahubwo je ndatangara cane. Iyo leta nkozi, iyo leta mvyeyi, nta buvyeyi idufukamye mu nda.
Ikigo Ber coco kiragabisha kutazoriha iryo tagisi riri hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni w'amarundi azobihanirwa. Standingenda kumana umuvugizi wa Ber.
Imiduga ya leta y'abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mu gihugu atazoriha beniryo tagisi. Ahubwo icyo ikigo Uber cyihutira no gushyira mu ngiro iri tegeko. Inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azocaja ko amande ya 50% y'amahera aya nyene twavuze.
Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.